nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Niteka numunezero nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba agateka kawe gusubira guhura namwe makuru yo kuri no mugoroba wa 2026 kigarama umwaka wa 2022 akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga agera ku miliyoni 200 niyo yemezwa na bamwe mu bari mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ko yanyurujwe namwe mu bategetsi ba komine Giharo twabateguriye muri ano makuru. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga nabo bari bukwiye gufatira ibihano umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kidasha ni muri komine Giteranye iyo ntara kubera ko yagirizwa kunyuruza ibifungurwa bigenewe abaregwa arongoye. Turabwira kandi n'amakuru ajanye n'inkino aza gufatira hanini urukino rwa volleyball umupira w'amaboko ubera ku musenyi ivyo bita volley beach mu rurimi rw'icongereza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere kuri no nkuru ivunaguye hari umukenyezi ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Muyinga guhera mu ijoro ryo ku Imana akaba ariko agirwa kamatohoza aho yagirizwa kuba ku munsi wa gatandatu yataye ikiziga cy'umwana w'uruyoya mu buriro buri hafi y'ibitaro bikuru bya Muyinga aho yaraje kwivuna umusase. Uwo mukenyezi akaba ahejeje gufungura aciye abwira abari bamuheje ibyo gufungura ko bumufatira ubwo ruyoya avuga ko asinziriye umwana yaramaze nk'iminsi itanu avutse akaba yabesheye abakora muri iyo nzu y'uburiro ko uwo mwana asinziriye ariko aheza akanya baravye basanga uwo mwana ntagihema mu nyuma baca bagerageza gukurikirana mbere uwo mwana acajanwa kwa muganga acabwira ko yamaze gusezera isi igipolisi gicagehera amatohoza ariho kuri uyu w'Imana cataye muri yompi uwo mukenyezi. Tukiraho nyene imuyinga abigisha ku ishuri shingiro rya Kidasha likukira ubuyobozi bw'indero bwa komine Giteranye mu ntara ya Muyinga bariyamiriza ingendo y'umuyobozi w'iryo shure Benoit Sengiyumva yo kunyuruza ibifungurwa bigenewe kugaburira abarego w'iryo shure mu mugambi wiswe cantine scolaire. Mwiketa wigisha baherutse kwandikira ubuyobozi bw'indero mu ntara bagize umuyobozi kubanyuruje igice cy'imfungurwa umufuko w'ibiharage zari zigenewe kugaburira abanyeshuri mu kiringo cy'iminsi itanu kuko amakuru ava kuri iryo shuri avyemeza. Abo bigisha bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga gufatira ibihano Benoit Sengiyumva. Ido nido na Pierre Gahungu.
Ubwo busuma bwagirizwa uyu muyobozi bwabonekeye mu ikete abigisha bandikiye umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga bagiriza umuyobozi wabo Benoit Sengiyumva kunyuruza igice kimwe cy'ifungurwa zari zigenewe gufungurira abana ku ishuri zitangwa n'ishirahamwe rijejwe ifungurwa ku isi PAM mu mugambi witwa Cantine Scolaire. Amakuru ava ngaho avuga ko mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama uno mwaka ishirahamwe PAM ryari ryatanze kuri iryo shure imifuko itandatu n'igice y'ibiharage bingana n'ibiro 650 hamwe n'utujerekani tw'amavuta y'amakoto 19 ni ukuvuga amaritiro 380 byari gukoreshwa mu kiringo cy'iminsi itanu. Ariko uwo muyobozi ngo yasohoye ibiro 550 by'ibiharage n'amaritiro 60 gusa y'amavuta. Abo bigisha bakavuga ko uwo muyobozi wabo yafatanije n'umukuru wa komite ijejwe kuraba izo mfungurwa hamwe n'ubujejwe ububiko bw'izo mfungurwa mu kuzinyuruza. Kubera ubwo bube gito abana ngo bakaba baronse imfungurwa z'inkica ntikize. Abo bigisha baragiriza kandi umuyobozi wabo kunyuruza amafaranga yatoje abana 500 ku mwana umwumwe yo kongereza igitigiri cy'amasahani yo gufungurirako ariko ngo akaba atasahani imwe yaguzwe. Abo barezi bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara gufatira ingingo zibereye uwo muyobozi yicisha inzara abana. Uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe rwagerageje guhamagara kuri telefone umuyobozi mukuru w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago kugira atubwire icyo ategekanya gukora ku byo abigisha bamusabye ariko ntituramuronka.
Pierre Gahungu arakenuye tuve ahimuyinga tuve makuru avuga mu gisata cha politike habagize inama mpanuza jambo muri komine Giharo y'intara ya Rutana n'umumanuko ubushirubusiruko bw'igihugu bagiriza bamwe mu barongoye iyo komine ubunyonyeze bw'amafaranga angana imiliyoni 200 bwatohojwe n'umugwi w'ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu mutane wa komine Giharo n'umunyambigega w'iyo komine bakari bo batunga urutoke deka inkuru tuyibaze Karine Dusabe
nkuko bivugwa nabo baje nama ubwo busomo bwatowe n'umugwi w'ubushikiranganje n'ayo hagati mu gihugu mu ndwizi ibiri ziheze aho uri kukora igikorwa cyo gusuzuma mu gihugu cyose bijanye n'amahera atozwa n'amakomine abaje nama b'inama mpanuzwa jambo ya komine Giharo rero basaba ko hatangwa umuco ku busomo buheruka gutogwa bw'amafaranga yababa miliyoni 200 zanyurujwe mu kigega cy'iyo komine ngo babajije umunyabigega w'iyo komine akaba yamenyesheje ko atazinge na amafaranga yagiye Didia Nihimbazwe nawe arongoye iyo komine ngo akaba yavuze ko uwo munyabigega nimba yarayiguranye yo yasubiza ariko ngo bakaba baguma babitanatana ko niho mu nyuma Didia Nihimbazwe arongoye komine Giharo ngo yahavuye yikora kuri Renova Kizimana arongoye CNDD FDD muri komine Giharo akaba narongoye umugwi urabe iby'ubutunzi mu nama mpanuzwa jambo ya komine ngo araheza abaca bikora kuri Sylvain Nzikora uriho arongoye CNDD FDD mu ntara ya Rutana kugira bikunde bakingire mustaneri hamwe n'uwo munyabigega abo nabo ngo bakaba baciye barondera ingene bopfumbatisha abagize uwo mugwi wakoze amatohoza bafadikanije na Olivier Nibitanga arongoye intara ya Rutana Sylvain Nzikora uriho ngo akaba hari nawe yaciye ashingwa gukora ico gikorwa baheza amanuka mu gisagara ca Bujumbura kubonana n'abagize uwo mugwi mu ntumbero yo gukingira abo bavugwa muri iryo nyuruzwa ry'amafaranga Abaje nama bakavuga ko ibyo byose byagizwe ibanga kugira nyihagire n'umwe muri bo abimenya ngo bikaba byagiye gutangura kuvugwa hatumwe ko inama mpanuzwa jambo izoba ejo aho bukera kuwa kabiri mu bizokwigwa ngo hakaba harimwo gusubiriza umunyabigega ibyo rero ngo bigamije gusuka amakosa kuri uwo munyabigega babanje kweza Sidia Nihimbazwe arongoye komine basaba kurunga ikundi mugwi ukora amatohoza yimbitse maze abavugwa muri ayo manyanga bose bahanwe hatankunzi bongere basubize aya mafaranga mu kigega cy'iyo komine Radio Nzamba gace kakawe twagerageje kurondera mu stanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe agira ico avuze kuri ivyo yagirizwa turamukena
Karine Dusabe arakenuye nayo muri komine Nyanza Lake y'intara ya Makamba ni mu bantu b'u Burundi abagize inama mpanuzo jambo ya komine Nyanza Lake 24 kuri 31 baranse kwitaba ibikorwa byayo kuri uyu wa gatandatu indwi bonyene nibo bayitavye abavuga ko batitavye iyo nama banse kwitaba kuko ngo yatumwe ko nabahagaritswe mu mabanga inkuru ya Evelyn Mukeshima
nkuko bivugwa na bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanza Lake iyo nama ya Sivye yari yatumwe ko kuri uyu wa 18 Kigarama n'icengera cy'urongoye iyo nama Cize Elias abaje nama indwi kuri 31 nibo bahavuye bashika ku kibanza cy'ingoro y'amanama ya komine Nyanza Lake abindwi bitavye inama bose ngo bakaba ari abanywanyi ba CNDD-FDD harimo Marigoret Irankunda arongoye komine Fritans Kabura arongoye inama mpanuzwa jambo hamwe na Cize Elias batazirambirigi icegera cy'urongoye iyo nama ayo makuru nyene abandanya avuga ko banse kuyitaba kuko idakurikije amategeko n'abarongoye iyo nama yarabavugoje abaje inama twavuganye bavuga ko ngo bumvise ko hoba hari umugambi wo gusinyira batitavye kugira ngo berekane ko ibitigiri byakwiye byari ku rutonde rw'ivyigwa bikaba byari bitatu harimo kwemeza raporo izaranguwe muri ayo mezi atandatu aheze igice cya mbere mumenya ko komine ya Nyanza Lake imaze hafi kiringo cy'ukwezi iri mu bibazo by'uburongozi kuva aho hagarikiwe abarongoye n'amamanuzwa jambo y'iyo komine hari ku igenekerezo rya kabiri Kigarama uno mwaka
Evelyne Mukeshimana arakenuye tumira mate dure tubandanya n'amakuru twabateguriye
Inzamba
abanyagihugu bo mu gacimbiri kinyovu umusozi Musave ni mu ntara ya Kayanza baratewe umuti muhagaze n'ikimanga kigiramiye imihana itari mike iyo muri ako karere aho inzu zitandatu zimaze kubomoka muri kino gihe rero abahuye n'iryo sanganya bakabatse ndaro mu yindi mihana abandi nabo bagiye gupanga amazu naha mikoro ari make abanyagihugu basaba abari intwaro kubaronsa ahandi bo kwimukira mu kirindira ko hari cokorwa kugira ico kimanga cuba basaba kubakirwa ngo kuko ata buryo bwo gusubira kubaka bohava baronka reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
nkuko abanyagihugu bo mu gacimbiri Kinyovu babimenyesha iyo manga imaze gusenyura inzu zishika kuri zitandatu bakamenyesha ko atagikozwe mu maguru masha kizosenyura izindi nzu zitari nke abanyagihugu basaba ko leta yo baronsa ahandi hantu boba baraba mu kurindira ko iyo manga ihava
twasaba yuko dukora nka nyine bakaba ahandi bo twimuriye kugira iki kimanga ntikize kigire naho kigitana ko darishwe bamaze kwimuka ishuri iki kimanga twabuze iyo tujya ko twabuze ahantu tuzihungira hariho twasaba yuko nyine bo dukora nka nyine bakatwimura bakaraba nk'ahandi bo dushira twasaba rero yuko nkeka nibabona ukuntu bo twubaka bacyubake nkeka amazu atabasigaye bayakingiye
mwamenya ko iruhande y'inzu zitandatu zimaze gusenyuka izindi zitari nke benezo barakuye ko ibisakazo inzugi n'amadirisha basa barata barahunga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu mu kigo ubuha kijejwe inyubako bakavuga ko bakizi kandi bariko baravugana n'abajeje intwaro kugira barabicokorwa mukamenya ko ibimanga nk'ibyo byibonekeza kandi ahitwa Gatwaro no kuwingwa aho mu gisagara Kayanza aho naho nyine biragiramiye inyubako
nkuko nari nababwiye mu ntango z'ano makuru amakuru y'inkino muri kino gihe tubabwira abayajanye n'urukino rwa basketball tugaruka ku inkino za playoff zo mu mpera y'indwi zari zigeze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma nayo mu mupira w'amaguru umukinnyi Saido ntibazonkiza kuva kuwa gatanu abarizwa mu mugwi w'igihugu cya Simba Sport yo mu gihugu kibanyi cya Tanzania u Burundi nibwo bwatahukanye ikibanza cya mbere mu ihiganwa rya volleyball ryo ku Musenyi urukino bita Volley Beach ryahuza ibihugu bitanu bigize akarere ka gatanu ihiganwa ryabereye i Bujumbura kuva kuwa mirongo ibiri gushika kuwa mirongo ibiri na kane Kigarama uyu mwaka reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
mu gutahukana ikibanza cya mbere mu ihiganwa ry'akarere ka gatanu mu rukino rwa volleyball yo ku Musenyi u Burundi mu bagabo bwatsinze igihugu cya Egypt seti zibiri ku busa iseti ya mbere u Burundi bwayitsinze n'amanota 21 kuri 16 ya kabiri u Burundi busubira kuyitsinda n'amanota 21 kuri 17 abakinyi Ivan Dukundane na Evrard Irangabiye akaba ari bo babaye aba mbere muri iryo higanwa gutyo u Burundi buca butahukana igikombe cy'umwakaka midari y'inzahabu hamwe niba hashirimwo amadolari 500 Egypte nayo yabaye ya kabiri ikironka imidari y'ifeza hamwe niba hasha irimwo amadolari 300 ikibanza cya gatatu cyatahanywe n'abakinyi bavukana b'abarundi Ndayisaba Lionel na Ndayisaba Diamel batahukanye imidari y'umujumbu niba hasha irimwo amadolari 200 mu bigeme naho ikibanza cya mbere n'icya kabiri byose byatashe muri Egypte umurwi wa mbere ucuronka nawo nyene igikombe niba hasha irimwo amadolari 500 wa kabiri imidari y'ifeza niba hashirimwo amadolari 300 ikibanza cya gatatu cyatahukanywe na Kenya yaronse imidari y'umujumbu niba hasharimwo amadolari 200 muri basketball inkino za playoff zari zigeze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ku munsi wa gatandatu Jimmy Kana yatsinze Dynamo amanota 77 kuri 72 umukinyi Clark Dushime akaba yatsinze amanota 18 wenyine na robo zitanu urunani rwatsinze Remesha ku manota 73 kuri 68 umukinyi Gilbert Nijimbere ataraherutse kuboneka mu kibuga kubera imvune, akaba yatsinzemo amanota 13 na robo zitanu. Mu bigeme naho Gladiators yatsinze Message Ngozi amanota 73 kuri 39. Gazelle nayo itsinda Young Sisters amanota 80 kuri 75. Muri ayo umukinyi Elsa Niyonkuru akaba yatsinze amanota 23 na robo zitatu. Turangirize mu mupira w'amaguru, aho umukinyi w'umurundi Saidon Ntibazonkiza kuva ku munsi wa gatanu abarizwa mu murwi wa Simba Sport Club yo muri Tanzania, akaba yahora akinira umurwi Geita Gold aho nyene muri Tanzania. Simba Sport ukabubaye umurwi ugira gatatu wo muri Tanzania. Uwo mukinyi w'umurundi Saidon Ntibazonkiza akiniye inyuma yo guca muri Young Africans na Geita Gold.
Alessandro niyunge ko arakenuye nino ngaha nyene dusozere amakuru twari twabateguriye. Shimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza. Shimire bagenzanje bafashe akanya kawo akayategura mukayumva nkuko ndayabashikije. Bofisi niyongere nayo ndayabashikiza nkaba ndabifuriza kugira ibihe byiza no mubanyu mugire n'umugoro wa mwiza.